mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Urakoze Etienne. Mu kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi tugiye kuvuga ku matora yabaye mu gihugu cya Senegal ku munsi wa Mungu uheze. Abatumire ni Denis Nyankurubike, umurundi amaze imyaka irenga 20 aba mu gihugu cya Senegal, aho asanzwe ari umuyobozi w'isosiyete igenga. Turi kumwe kandi na ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye, yigeze kuba umushikiranganji ajejwe indero mu Burundi. Ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye na Denis Nyankurubike, murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio Ijwi ry'Amerika. Nashaka cyane cyane tuvugane kuri ayo matora ya kataraboneka yabaye muri Senegal, matora yabaye ku munsi wa Mungu agaha insinzi umunyapolitike heruka kuva mu ibohero Basiru Diomaye Faye, yaronse amajwi 58% n'ibice 28%. Akaba rero ari amatora yakurikiranywe n'abantu benshi, inyuma yaho habereye uruhagarara rwa politiki. Abantu ariko baribaza ko muri Senegal naho ari demokrasi ikomeye hagiye kuba nko mu bindi bihugu byo muri Afrika uko siko byagenze. Amakuru ari kwarashikiriza nuko muri ibyo biharuro bitangwa na igihugu cya Senegal bigiye kwemezwa mbere y'itariki 2 z'ukwezi kwa kane. Ukuntu byifashe rero n'ibintu bisa n'ivyanezeje abatari bake. Nashaka ubwa mbere na mbere umushinga ntahe Denis Nyankurubike hari aho i Dakar mu Senegal, mutubwire ukuntu ibintu byifashe gushiko.
Nakoze nakubaha, nakoze kuri ijambo. Nashaka mbozi kibuno kaje kugira ngo ndamuke nyakubahwa ambasaderi. Nakoze cyane,
amahoro neza.
Komera nikuvuga amatora yabaye itariki 19/03 itariki 19/02 ni kuri tapele niyatanga itako bizwa fama konse constitutionnel yayindi yayitse gushaka bishikamata bishika ejo amini kugira ngo abagira rekuza gihore kuwe nta rukundo n'ibyo bihaba nikuba yuko abakandida bo se baremeze amatora uko byagenze.
Murakoze Denis Nyankurubike, ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye, murakurikirana amatora mu bihugu bitandukanye vyo muri Afrika. Muraza ukuntu kenshi na kenshi hama hari impari kubona ayo matora yo muri Senegal agenda neza uko yagenze, akaba yabaye inyuma yuko harabaye ibintu bimeze nk'uruhagarara vyabivuye kwigizwa ku ngingo gushaka kwigiza inyuma amatora. Ayo matora mwebwe muyabona gute, mwayabonye gute?
Murakoze cyane gose. Nibaza yuko nugukeza Senegal kuna kongiwa raisi tseko ikagumizaho kubiti kanya kubutegetsi bakurikiza amategeko bihaye kuva kera l'alternance politique au pouvoir, yuko bashubije intahe kugendera ku mategeko biyemeje. Umwe ntage uno munsi dacenda hindiye muzonora kwibi ni ukuvuga yuko Senegal nukuri abayakarero kuva itangwa independence bagiye barabisikanya ku butegetsi biri clair byari byaduteye ubwoba birya byabaye imbere y'amatora. Ariko jewe nibaza ko nokeza umukuru w'igihugu yahoraho yari sitora rikaba ku mugaragaro uwatowe akamwemeza ubwa mbere hamwe n'abandi. Ibyo rero nibaza yuko bituma muri Senegal abantu bizigira iyo ntwaro, bakizigira ko no mu minsi izoza n'uwaje azokurikiza amategeko nk'ayo bakurikije. Nico twivuga tweze hose nukuri jewe nokeza igihugu cya Senegal n'umukuru wacu mushasha n'uwahoraho yategereye yuko yokurikiza kubishikana ku butegetsi.
Si ubwa mbere umugambwe uri ku butegetsi utsindwa, ariko bubaye ubwa mbere umuntu avuye mu ibohero ashobora kuza kampanye yatanguye agatsinda amatora. Izo bintu mubiha insiguro nk'ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye?
nukuvuga yuko iyo ntwaro ishingiye ku mategeko kusangwa yahora mu munyororo akaba atatiye urubanza rumubuza gutorwa hari n'abatorwa bakiri mu munyororo. Ibyo rero ni ukuvuga yuko Senegal yemeza amategeko y'itora ikayakurikiza itaravye nkunzi kumba icyamujyanye mu munyororo nka kunzi bagasanga nticomugumizayo kandi yatowe. Ivyo nibaza ko ari vyiza cane gose n'akarorero yuko igihe umuntu arenganijwe ahantu amatora ashobora kumurenganura kandi rero uwari yamupfunze atavyemeza ko uwo muntu ari wakurikiye batowe. Naho nyene ni ingendo nziza ya Senegal abandi bakwiye gukurikiza.
Mu kiganiro na Denis Nyankuru wiki abanyasenegal babivuga kwiki ego nibo batoye ariko kubona umushyira ntahe Basiru Diomaye Faye ava mu ibohero akaronka amajwi angana kurya 58 n'ibice 28 kwijana akarusha abanyapolitiki bari basanzwe abanyasenegali bavuga kwiki.
Nuko ikindi jambo abasenegali bijyabaye bibatangaje kubera yuko mugenera ibirumbanyi habaye imbere y'uko amatora haba iyo migirumbanyi abanyagihugu b'abasenegali babona yuko umwenda n'akarengane kari kutagirwa ku byerekeye ibyo mu ishinga ndayo Diomaye Faye na Usman Sonko bari mu mbuto abanyagihugu bakabona yuko umwenda n'akarengane ari mu Senegali hariho santimayo hariho akarengane abanyagihugu baje gukosora akarengane ama telas na kuchira ni maku chani kuundu abidu yuko na abla wadi bahiri kani utegechi ndaki chani kuundu abla wadi bahiri kani utegechi na maku chawu yuna mtu na kuchani kuundu maku chari kani ahiri kani ahiri kani utegechi na Diomaye Faye bayi mahiri kani ayosu awa mkuu yuko shokta atanga bukenji kakuri aje kito nikone uwa matoa jamali ya bucho nyo mchadi huso na mchadi huso na gari ikawa na ujari utegechi akashu telefoni za ambere bagi kugira matora na rezultato ya tera toka ikawa na kashu telefoni ya telefoni ya sinda matora nicho njilini mkabu ya kitu nicho niki mchando nicho kituma kuwa na matisari ya akira mwere iwe Diomaye Faye ya raji mwiki mwagasho akana akira kama keza mwende na karime yuko ambasadu ya kwa hivyo mwende na kurisita karime kuko ilewe ni mwende na karime ya kitu kazi ni nagali yuko Senegali fite umuco w'amatora kuva mu gihumbi n'amajana umunani muri Senegali bamwe batora kandi ibyo kuyabusenaasene abanyagihugu bigenga amatora yegereje cyangwa iyo yageze gutora urabona ko hariyo imbero abantu batora muri pase ni ntangere ntawugikimenye ibihumbi ingorane zihaba ariko baratora muri pase ni ntangere kabisa byabaye.
Wewe uri mu Senegal mushika na Edeni Nyankuru wiki mutubwire ibintu ashora kwerashikije abanyagihugu abanya Senegal bakaca bamwizera mu kanya gato ni nkibi
bo ikindi Diomaye Faye no bambuye de bashikira ko ndabonza cha guhindu ya system niyo ingendo ya politiki yamwe haba kudakera sano kumenga ikegekana abazungu hanze ndi bakisha kwa Senegal bashaka ko ubutegetsi bidashida bifata ingendo zigiye mu banyagihugu ijana ku ijana nicyo bituma mujye kuziraba mu minsi ya mbere y'iyo muguma y'iyo muti warenze ubutegetsi efekitive bavuga bati Senegal kwikukira gushitse ni kuvuga yuko gusabitanya itunga ry'igihugu kuko basanze imiti menga umenga itunga ry'igihugu ryasohoka rikurikirana rikonera abanyagihugu bakaba
ambasador Gamaliel Ndaruzaniye mu matora atari make muri Afurika umugambi uri kubutegetsi canke umukuru w'igihugu ahari iyo kiringo cyo kitarangira amajwi atangazwa abayegereye 80% ku ijana ariko aya majwi muri Senegal asana yatandukanye cyane gose n'ibiba mu bindi bihugu byo muri Afurika ivyo byo mu biha insiguro
iyo ni yasiguro ya bivuge muri France tradition democratique du Senegal ukuvuga yuko uyu muntu naho yari mu munyororo ntiyaje ku izina ryiwe yaserukiye umugambwe aba Senegal baje yarungitse n'umugambwe baje ukuvuga rero bamwizigiye bongera bizigira izimvuro z'umugambwe wamurungitse hanyuma aratorwa atowe icyo twashimira rero abandi bose bakabaremera watowe nk'uko amategeko abivuga, nk'uko amategeko abitegekanya. Icyo rero nigitangaza muri no minsi henshi bigora akaba gutembagaza ubutegetsi gusumbaho ko kuraba ingene bakoresha amategeko bari bariyemeje. Ibyo rero n'ukuri kubishima, naye ahandi ko yari mu munyororo birashika ko umuntu ari mu munyororo, ariko nta kirego cyabuze ko atorwa cyariho. Ntibitwaje ko ari mu munyororo kubera ikintu sinitari cyamukunze, mugabo bitwaje yuko atategeko rimubuza gutorwa ririho. Ibyo rero yatorwa nk'abandi abaperezida, perezida yahoraho aramwakira bahana amasho. N'ukuri bagize neza imbere y'uko
ushatse Senegal. Deni Nyankuru wiki, nk'uko ambasaderi abivuze, murashaka kutubwira amajambo make ikintu cyari cyamufunze, ikintu cyari cyatumye bapfunga Bassirou Diomaye Faye? Wewe uri muri Senegal, hari icyo muwizi ko?
Murakoze kumva ijambo. Diomaye Faye yatunze agira ibintu muri Senegal. Icyo kintu ko ujya mu Rwanda yari umuganga ari kutegeka uta n'uko yashaka kugumiza perezida wa kutegeka yagiza umuganga uri mu Rwanda azajya mu Itali yagiza umuperezida wa kutegeka ko ashaka kugumiza ku kutegeka ko adashaka manda ya gatatu. Haba rero imigumu ko iyo migumu korora abantu benshi n'ibyo muganga yarafata ajya mu Itali ayifata mu rero abantu bashaka. Ariko iyo kuvuga niba mbona yuko umuhungu na karengane ni nacyo gituma amatora yimirije. Nubwo ko Jumaye Faye atagize na kampani kuko bayisiye independent election, nubwo rero umugambi ugira kampani imwe kwa mugatsinda exceptional, nubwo ko uyu muganga ari mutima w'abagihugu benshi, naho Jumaye Faye ari mugashora umutima w'abasenegali, nacyo gituma bamutoye byinshi.
Ambasaderi Gamaliye Ndaruzaniye, hari ingendo canke umuco twabonye misi no mu myaka iheze aho umukuru w'igihugu nko muri Afrika kenshi na kenshi ashaka gusubirwa n'umuntu w'umuryango wiwe, umuhungu wiwe canke inshuti yiwe, byaraye muri Gabon, byaraye muri Chad. Ikintu kimeze nk'akarorero mubona ko icyo gihugu ca Senegal kitafashe iyo nzira, ikintu mubona kimeze nk'inyigisho canke umuti w'icyo kibazo ni nk'uyuwe?
Intwaro zose haba muri Afurika n'ahandi zamarishije ibwirizwa shingiro byemezwe n'abanyagihugu n'ingene babisikanya ku butegetsi. Kibazo ni uko utowe n'iyo bwirizwa shingiro ageze nk'ikiringo kigera ku mbora kabona ashobora gutorwa, agomba guhindura ukwiwe atari uko abanyagihugu bari baravyemeje. Ibyo ni ryo kosha rya demokarasi dufise henshi. Ibwirizwa shingiro si iry'umukuru w'igihugu yaje, ni iryatoje umukuru w'igihugu nka mu bandi bose. Manda yiwe iheze rero agomba guca rihindura ngo agire iryiwe. Iryo rero ni ibara ry'uwo mutegetsi aba agomba gutembagaza ibwirizwa ryemejwe n'abanyagihugu kugira batore uwo ashaka. Iyo siyo demokarasi. Demokarasi ni uko abanyagihugu bamana intwaro bemeje mu ibirwa shingiro ryabo rigakoreshwa uko ryanditse, mugabo ntirikoreshwe ngo bagire nkunzi cyangwa ngo rihindurwe kuko bagomba kuryemeza kuri naka. Demokarasi rero niyo yananiye kuvuga mu Kirundi la constance de la constitution, biyemeje mu gutora bakayikurikiza bakurikiza amategeko gusa ntibakurikize uko umutegetsi yariho abishaka.
Bakabandanya inzira ya demokrasi,
inzira ya demokrasi
no kubahiriza ibirwa shingiro
kandi yatowe n'abanyagihugu kuko mwamwaravyemeje mu ibirwa shingiro ntimurihize kuko muje gutoka. Icyo ni cyo rero Senegal yatubereye akarorero muri iyi myaka rigoye henshi muri Afurika hamwe n'ahandi mbere na birumvikana, ariko Senegal yabaye ya modele muri demokrasi muri
Afurika. Kiri kuri mwebwe ambasaderi Gamaliye Ndaruzaniye, murabona ko Senegal ishobora kuba modele no kuri ivyo bihugu vyinshi bitari bike vyo muri Afrika yo mu rengero, aho twabonye misi heze ubutegetsi buhinduka ruko habaye za kudeta. Mwibaza ko vyabaye muri Senegal bishobora kugira ingaruka nziza muri ivyo bihugu?
Ubu rero ibyo dukuye kuri Senegal ikudeta araho ziba kubera nyene ko kumbura bahoraho batagombye gukurikiza aya mateko yari yaremejwe, hataba rero abanza agira kudeta. Icyo rero ni ikintu bigoye kuvuga ni ukuraba icyatumye abo bantu bagira kudeta, uwariho yari yakibujije. Nikumbure rimwe wambwira ko muri Afurika abantu bagomba guca bahindura amategeko gutoza uwabo cyangwa uwabo bashaka bidaciye muri aya mategeko bemeranije. Aho rero hari abo ikibazo hakaba kudeta ni violation de la démocratie mugabo iyo habaye violation de la constitution naho nyene aho byumvikanye ivyo rero ntikuvuga ngo uno nyene habaye hari habuze iki muri demokrasi yaho hari habuze iki mu kwemeza ibyiza shingiro ry'abanyagihugu Tenju zangu mugaba kwa mawuchozi muhungu uiwe. Ijo ni hivija mwivuza jengiro. Ijo yobi ya tumahala kuite.
Ito kwa mwivuwe njene, imiaka iwe yoyo mwivuga kuiki. Imiaka minungi nine, hali mwategetzi waki chane gosi mwri Afrika wafisi yoyo miaka. Mwrazi kwa wenshi ya geze mza ukuru.
Yatowe kubera ama vanga. Babo nye yako izemu mugamu. Kwa changi mwze ya hora kora. Na hali miaka minungi nine, jani wa geze njene kutegika. Hari na watu wa yosu na kamilongi tatu kusa, changi mkei, inyaka lero siyo yone wako, ni jambo uo mungazi. Inyaka si jambo itumbeleye, kumbure, lizora mumizi nyishi, asuri kwemeza demokrasi ya mushizeho, na ya handi miaka, na miongi wina nisa na taratu kwa hara, changi miongi wina mungazi.
Mushia na hede ni nyanguru wike, kuru jihuga jigu tuwa Senegal, Basiru, Diomaye Faye yaratangaje ko agiye kwitandukanya na politiki zahahora muduhe insiguro.
Murakoze kuba ibyo muganga cyangwa itangira mu kibuga cyabo bavuga bati ubu tugiye kugira ingendo nshasha. Ingendo nshasha ni kuvuga gutwara intwaro by'ukuri mu banyagihugu. Kuko nibagiye yuko ibya Diomaye Faye na Perezida Ousmane Sonko mukuru mugambi bombi babinga na inspector mugambo. Ni kuvuga yuko ibintu bagitunga by'ibihugu babizi babizi byose babaye mu gihugu byose byose kutunga ibihugu by'ibihugu byahora binyaraga babizi byose nicyo gituma rero bavuze bati batangiye kuvuga bakaba bati twabonye itagena neza nyingi barayivuga abanyagi barabyumva abanyana ko ari ibintu biboneka bati iyo ngendo rero yakomeje kutujya kuyihindura abanyagihugu bose baragendaga kama iki nacyo nashaka kuvuga kubera nashaka kunganya ambasaderi gatoya kuko Jamaica isanga bavuga bati aracyari muto kunyura ngo atware aracyari muto bavuga yuko yaronse ubutegetsi urahuje abizi kuyobora ni kuvuga yuko igihe bafata amategeko abuza Ousmane Sonko mukuru wa Parti kuba umukuru w'igihugu Parti gace itanga ka mukandida ifite kama rero Jamaica kina yari yitegetse kuyobora Nagiye kumva ko ari wa mukuru w'igihugu ari uko kandidature ya Ousmane Sonko ibaye invalide Ousmane Sonko rero aca cagura Jamaica kugira ngo abe umukandida wa plan B nicyo gituma rero nuko Jamaica yagiye gutegeka kandi ndabyo yitegure nibyo yagiye gavuga ati bonje sore bitagambira ati bikiri njame
mukanya gatoya mushika na Eden inyankuru wike ibintu mubona byo hava bimuhebera intambamyi aho ukera gafata ubutegetsi ni nkibi
ibintu mubona bizo hava bimuhebera intambamyi ni kubera ko Jamaica Sayi yigeze yigeza agira amabanga y'ubutwara abantu yigeze abana na chef de poste na chef de service yari umufonctionnaire muri mu binyuma mu bugendo bw'amakori ni ukuvuga yigeze atera ibya management yigeze aba guverineri yigeze aba na chef de quartier rero ku muntu mushasha mu by'ubutwara mugabo nibaza yuko icyo atari kibazo kubera yuko parti zifite abakade kanunga bakomeye kandi bakaze bafite ibyumba n'ijambo kandi ukuntu parti ishaka gutwara ishaka gutwaza na tekinokrati mu byumba abantu bafite ubumenyi mu byo bakora byose kuko intwaro za kera zaheruka zahora zifata abantu ba politisiye abantu b'abakorera abanyapolitike bakaba ari bahana amabanga y'uturangura abandi mugabo ikindi Jamaye Faye azokora mu biyemeje ni kuvuga yuko umuntu azocaguza biturutse ku mpano z'ibi cyangwa ku bumenyi afite icyo ashobora kuzana igihugu niyo hari ibiciro y'ibya hora bihaba kera kuko kera baraba ukundi utogwa mu karere bamwe habaye amatora atubona batowe neza nabo udafite kompetanse nabo udafite ubumenyi bakaduha yakoti kubera ko bazi yuko ufite abagutora benshi ubusitu kuzagenda bagera bati ujya mu nzu azigeho mari y'igihugu afise impano ingana gute afise ubumenyi bungana gute nimba ni igihugu kingana gute
Ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye igihugu cya Senegal nk'uko mwabivuze cyaracyerekanye ko demokarasi yatsimbataye muri icyo gihugu ariko mu bihugu bibanye byacu siko bimeze ibyo ntibishobora kuba intambamyi ku burongozi bwiwe
ahubwo nibaza yuko baraze neza ashobora kubera akarorero ibyo bihugu bibanye byacu kuko yatowe atumwe n'umugambwe abanyagihugu bose bamuje inyuma no kuvuga bakwikiye uwo mugambwe we rero ni nguvu iwe kugira atowe hanyuma rero akurikije amategeko kumburazo bakarorwa rw'abandi bariho baraza bamenye ko akwiye kuba intwaro kurikiza icy'abanyagihugu bipfuza kuko byahura niyo demokarasi hari aho bigora kandi byaragoye ntibashobora kubandanya bagira uko kuza yagize batashinze ama ayandi mabwiriza shingiro ukuriza mu nyuma icyo rero kiragoye mugabo nibaza ko uyu muntu aserukiye umugambwe abanyagihugu bose bagakurikira azana inguvu ahubwo ni kuba akarero k'abandi kumbuye kuba akarero kubageza ibihugu bya Afurika bindi zisingorane muri izi
muhusiyana deni nyankuru bike muri mise kamara meza heze igihugu cya Senegal cyaratoye ubutunzi mu kuzimu aho tukaba tuvuga ipetroli na gas ivyo bizogira ingaruka nke ku butegetsi bwa perezida Bassirou Diomaye Faye z'ubwo butunzi ugiye kuboneka muri Senegal
akigora abantu muri Afrika ni Congo biragoye demokarasi yo ugabangana ubutunzi ni ukoresha ubutunzi bukagirira akamaro abanyagihugu bose bukagirira akamaro urwaruka ukongereza amashuri ukongereza ibindi ubwo butunzi rero ikibagoye mu mutwe bamwe ninda z'ubukoresha umuperezida w'igihugu abukoresha ku izina ry'igihugu akabukoresha ibigugu cyari gikeneye ahubwo ngira n'Imana yafashije mugabo kugira ngo kutunze bace baza batume bikugora gutwara nuko baba bagomba gusahura hama nawe ugasamara bakakubuza uko biba by'abanyagihugu baba ariko baraguteranya n'igihugu icyo rero nicyo tugora afise umugambi uzomufasha azorondera bate abakozi babizi bamugirira programme y'ubutegetsi bw'abanyagihugu batunga ahubwo n'uburyo bushaka agiye kuronka abukoresheje yisunze amategeko y'igihugu gusa n'ayahandi santuretero code minier irahantu nishinga amategeko ingene bagurisha ivyo bintu n'akawa gasanzwe karavuze ingene bakagurisha ingene bashinga iyo code minier rero niyaba ari clair yahoraho nawe azoyikurikiza cyangwa bagira iyindi mugabo ntabitware atamatayoko aboneka abijeje
mu gusozera ambassadeur Gemaliel Ndaruzani akajambo ka nyuma kabakerekeye amatora muri Senegal ikakerekeye ibindi bihugu byo muri Afrika byimirije amatora eka n'abanyafrika muri rusange mu kanya gatori cyane rwose munutumwe
amatora muyasaba abanyagihugu nukubaha rero ijambo mwasabye abanyagihugu nicyo bakwishuye ni mu bihugu byose iyo ugombye gutwaza mukazo abanyagihugu bagushinze kurongora nuko ahari aho utabubishoboye bimwe mugabo uno munsi nibaza ko la classe politique senegalaise yarayerekanye yuko gishobora gukurikiza demokarasi bemeye kuva kera bakurikiye kuva kera
namwe mushyana Edeni Nyankuru bike tubahe ijambo rya nyuma kuvyerekeye amatora eka nivyerekeye amatora y'imirije muri Afrika ibindi bihugu akajambo mushikiriza na kahe
n'ijambo rya magnesiti rizina nuko mu bihugu byinshi bya Afrika abategetsi benshi imaze kubera amezi amanda zibiri haboneka ubutegetsi butaba gusaza niyo bita igihugu kwezi umutege cyaguye ku itegeko rimwe n'abaziri abariko abarenga abanyagihugu mu gikuri kuko bera yuko tujye gravitate akarere kuko nzaga ayitanga akarere iyo nabaye ngakwiye manda zitari zose iyo manda ziri kuza kuna zitari zose mwambarira iyo manda iyo mutu yiza izi manda ziri nawe bakwiye yingana yingana gutyo urabona ko ni byiza kandi byiza ibyo kuraba intwaro ya makisa ibintu yubatse muri senegali yagize amasitra yarubatse pgd yaragize ishize lebisi eletrike barubaka amabarabara barubaka amainivesitantire pii barubaka amabuto ampe parte yarakoze ibintu byinshi cyane muga manda ziri zarakwiraga ati bo manda zawe zawe zigenda nicyo gituma mu bihugu byinshi bya afurika usanga bakora ibyo batanditse mu myaka mirongo itanu hagira ngo tuzara bishe mugende bafite bazigira ikintu umuntu inyigisho tuzafata kuri senegali ni uko ubutegetsi bushobora guhererekanwa mu mahoro n'umutekano atangira ntihabaye kandi ibyo bikibandanya tunibaza yuko iyo leso icyo cyiza cyo gutaka kuri senegali kikatubera akarere nta kutinya yaje n'ibindi by'uburaya amatora ikintu amateka y'umutekano atunganyije bidafite uko atungana ngo kuko tunanyuze na bene yatunganyije ubutegetsi bashobora kubisikana n'ubundi atanjyane zihabaye kandi ni cyiza ku gihugu gituma abaendesite abantu bazi imitara yabo gihugu bagira konfiyanse bagira icyizigiro ku gihugu ibihugu byinshi bikerezwa n'uko abantu benshi atazizigira afite ku gihugu kubera yuko ukundi ubutegetsi mu gusikana hapanza kuba ingorane nyinshi cyane abantu badapfa ibikorwa bitara byinshi nibaza yuko ukuntu ubutegetsi kidahererekanye muri senegali bikeza kutubera akarere k'abanyafurika
Deni murakoze deni nyankuru bike murakoze cyane rwose ku kanya muhayi radio ijwi ry'Amerika ndabashimiye namwe ambasaderi Gamaliel Ndavuzaniye ku kanya matoyi kugira ngo mugane radio ijwi ry'Amerika ku matora yo muri Senegal murakoze
njewe nibaza yuko ijwi ry'Amerika rirafasha gukurikiza mu bihugu bitari bike guteka ari kuvugiramo rero je ndabishima kuko kumbure uwakumvirije ko bikinga kuri Guadeloupe Amerika nibaza yuko niteka maduteye donc mwakoze natwe turabashimiye
ndabashimiye cyane rwose ijwi ry'Amerika rirashimira cyane cyane nk'abanyapolitike akaba analista abantu b'inaribonye mu bya politike bamashikiriza ibyiyumviro byabo kuri ku ijwi ry'Amerika badukurikirana n'abantu miliyoni n'imiliyoni kandi bose bamabifuza kumenya ibyiyumviro byanyu ku bibazo bitandukanye mwakoze
murakoze cyane rwose
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi mugire amahoro n'umutekano mu wanyu
Ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku ijwi rya Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe abatwumviye kuri internete namwe mwatwumviye kuri telefone zanyu zigendanwa nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio ijwi rya Amerika kandi murakarama dusangira ijambo It's the MP record Dr. Mash production Holy Seven Your smile
Na upendo Dusangiri jambo ya huje benshi Muri sanga ya konse byinshi